iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mudeteze amatwi. Kuri uno munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Ubu ni wa mwanya mwumva ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa kumi kushika saa kumi n'imwe. Umunsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Mu Burundi muri iminsi heze havugwa amakuru atari make ajanye n'ityoza ry'agateka k'abana mu kibano mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ndwi heze abana babiri bo mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda barahawe igihano cyo guhambwa mu binogo babona. Abana babiri ahandi naho ubusuma bw'ibigori bagijwe ubusuma bw'ibigori mu mirima. Inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidelise Ishatse, aho abana baciwe ibikonzo kubera ubwo busuma. Hari n'ayandi makuru yavuga yuko hari umwana w'imyaka 13 muri iminsi nyene yacumiswe na nyina kubera yagirizwa ukuzigiza ibigori. Eka hari amakuru menshi ajanye n'ityozwa ry'abana ariko aravugwa muri iyi minsi. Nivyo tujye kuganira, tujye kwihweza bimwe mu bituma abantu batyoza agateka k'abana mu buryo buteye agahinda. Nibihe byiyumviro biba biri mu bwenge bw'umuntu, mu byiyumviro by'umuntu, mu mushahe wiwe. Tugiye kuganira na mediatrice Nibaruta, mu psikologe ajejwe kuvura ibibazo by'inyifato z'abantu. Ni mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu. Tubahaye ikaze mwese mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga nk'uko mubyumvise muri kumwe na Oriane Itangishaka. Muri iminsi heze haravugwa amakuru atari make ajanye n'ityoza ry'agateka k'abana mu kibano mu bice bitandukanye by'u Burundi. Mu ndwi heze abana babiri bo mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda barahawe igihano cyo guhambwa mu binogo. Abo bana bahowe ubusuma bw'ibigori mu mirima. Inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse, tubanze tuyitega amatwi.
Ari yari yabahambye maguru umukene aho usanga bari bacimba.
Oya yarabajyamye acakurira kugera urumva yabafuriye uruhande.
Aba ni abanyagihugu bo mu Gacimbiri Nyamabere bariko barerekana ibisigaye by'ibinogo byahambwemwo abana babiri b'abahungu biga mu mwaka wa mbere hari mu masaha yo kumugoroba kuri uyu w'Imana. Ibyo binogo byari bifuriye yamara akavuga ashasha ni gukerekana aho byari biherereye mu kigo cy'urugo rw'abahambye. Umwe muri abo bana yitwaye Jide Imana turi kumwe.
Nari ngaho abaca baradukubita ngaho baca bagenda utwimbirika inoga inyuma ngo baduhambe. Ni nyandi nyine yafashe aratwimbirika inogo. Nandi nyine niwe yaciye anshindagira. Nanjye nace numva mu maguru hashindagira. Yari yambashatse aradukubita ku maguru.
Yakuboshe n'iki?
Hamwe n'umusegatera.
Abo bana bari munsi y'imyaka cumi. Umwe yarafuriwe gushika mu gikiriza, uwundi nawe mu izosi. Uwitwa Dofran asanzwe atwara umuryango utabara imbabare kwa huje kuri uwo mutumba niwe yaciye munsi y'urugo hanyuma yumva amaburogo y'abo bana niko guca aza kubatabara nk'uko amakuru twarose abyemeza. Ubusuma bw'ibigori mu mirima nibwo bwakweze ibyo bihano.
Mwari mwize ibigori?
Eh.
Nibyo bingana?
Byari bike navyo twaharuye.
Byashika cumi?
Ni goti y'uwo wundi mwana yavuze tubishyiremo. Twaciye tugenda kubishora.
Mwabishoye angahe?
amajana tano narishonje kwacye tugenda kujya mu restaurant
ababyeyi yo bana bitwashoboye kubaronka kugira bagice bayivuze ko uyu yagirizwa kubahamba yitwa Elias Nyandwi kiretse ko ari wenyine kwibwa asanzwe ajeje yandi mabanga muri ako gacimbiri aho twaganiriye babazwa nuko ari we yubahutse gukora ico caha
ahara matati ntibahaza birababaje kubona umwana hamye kigori ari wabaza gufata ngo bahambe umvize mbonya kwezi tumariye iki kigori bamuhambe mugabo ucesha amaraso ntacho bamuvugisha kure we yari kuza kubangurukanya ari gutunganyiza abantu mu mutekano atenze gukora ico canke iki
yari gutuma rihisha ako agirinda gukora amaraso nkarega no gupfa nkuko
guhamba
umuntu ati imba imba mwigere agashira abana bakagekwa ngaha ntumuti yuko numuntu mukuhema ahema ashe munda ariyo nayo nyanigira abana bakanikwa bagasubira numubabaro numubabara hakugicumi dufise wababyeyi twe tuko turabyara mbeba bo ko babafite nitwabafatira amakosa twoca tubagira nkuko
Nyandwi Elias twamurondeye ariko twashoboye kumuronka hari nkuru zivuga yuko yaciye ahunga kugira ngo ntafatwe n'abajeje umutekano kukaba nkako mu gihe cyakeje umutekano nkuko ayo makuru abandanye yemenyesha baraje kuri uwo mutumba kumurondera baramubura hagataho urongo ya gacimbiri Nyamabere amenyesha ko umwe mu babyeyi wabo bana nawe ne ko yarondekwa kumvoza batohoza kubera ko ariwe yaba yatanze uruhusha rwo kubahamba abo bana bahambye bagize kabiri inyuma y'abandi bana babiri bo mu ntera ya Gitega umwaka uheze baciye ibikonjo bahogwa kwiba mu mirima abahamya gato y'akazi na muntu bariyamiriza be n'ibyo bihano bitindenza rugero muri komine Mpanda mu ntera ya Bubanza Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
Arakoze cyane mugenzi wacu Fidelite yashatse kuri iyo nkuru handi naho abana babiri umwe w'imyaka 5 n'uwundi w'imyaka 9 baciye ubikonjo bagirizwa kwiba nabo nyene ku mutumba wa Karemba muri komine Itaba intara ya Gitega abagirizwa bariyemereye icaha aho bafungiwe mu gasho abana baciye ubikonjo bariko baravurirwa mu bitaro biri ikibuye muri komine Bukirasazi y'intara ya Gitega iyi nkuru twayishikirijwe na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana tumutega amatwe
abo bana babiri baciye igikonjo cy'ububamfu umwe mu ijoro ryo kuri wa gatatu ku mutumba wa Karemba komine Itaba intara ya Gitega gati mu Burundi batemwe bikekwa kuba bari mu bantu bibi bigori mu mirima nkuko bimenyeshwa n'abiyemera gukora ico caha Bizimana Richard w'imyaka 6 yiga mu mwaka wa kabiri na Ndayishimiye Arinde w'imyaka 9 aho bagwariye mu bitaro by'ikibuye muri komine ya Bukirasazi intara ya Gitega barahakana ko atabigori bivye ahubwo bari bagiye kwitorera amavuka yakorotse mu itongo iwabo bose basanzwe ari impfubyi barezwe n'inshuti zo mu miryango Habonimana Leonia areze umwe muri abo bana
iryo voka bandura ko amavoka hari hakantu ka konga urumva kegereye umwonga nyavuka nagiye ari ku gacama k'umwonga urumva rero banduye nyamavoka baca ngo bamanuka nyene hepfo nyene urumva ngo impande nyabigore ngo nyabahungu ngo bacapfa mu gitoki ngo baca bavuga ngo nimuhagarare ngo baca barahagarara urumva nyene bafite ngo umwe ubwo buvuka bubiri ubundi buvuka bubiri bahagaze ngo baca bababwira ngo shira amaboko hasi ngo baca barashyira hasi nyene ukuboko ngo warubika hasi ngo baca baratema batemye umwe ngo aranka gucika ngo ashyira bazana imbuga itaba cyo barakereresha nyene baraheza induru nyera ngo bwana bwarakomye induru umugango ntago ntacyatabaye ubona nimwe yigeze atafara
abo bana bamaze gutemwa baraye mu ishyamba batogwa mu gatondo ko kuri uku wa kane nk'uko tubibwirwa na Leoni yabo n'Imana
nabimenye bukeye hanyuma ntabaza nyene abajejwe umutekano abajejwe umutekano baca baraza barabafata babafasha ati rero tubafashe nimubajane kwa muganga natwe dusigaye turabitohoza ati hanyuma tuce tubajane urumva ko basiga bararondera ibikonjo byabo twe twamaze gushyira kwa muganga ngo barabibura ngo nyabango bavuga ngo ntavyo tubona ngo bacavuga ngo biri muhira muhira baragenda kandi ngo baca bavuga ngo naho nyene turabibutse urumva baca baje umutekano baca barabatwara nyene imbere kunyamira amazi
uwo mukenyezi arashitse asaba ku byabaye
kugira ngo ubutungane no busaba yuko bwomvuriza abo bwomvuza abo bana hanyuma bahejeje kubavuza abajejwe igihugu bagaheza bagakurikirana abana imanza zikagoma zikurikirana kiranwa hanyuma dukurikiranywe bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano kuko babigize babibona kuko bajya ntibari abana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko
Nziri usa Matilda nawe nyina fatanya nabo ni imana kurera abo bana b'imfuvi.
Bo baba turushye nganje bo turabira abo bana kuno bameze bakabona icyo bagikwiye twe nta rubanza twoca nibo bo kwicira. Kuko abo bana bose ni imfuvi ona fiseste urya na fiseste bose ni imfuvi kandi mu bisazwe turakenye turabakene uni muramwanje. Mu bisazwe umwana je nenda mutunze. Kandi abo bana bose basigaye muhira nije nda batunze. Nubu je ndu mukene nta kintu nikora akosira asiyo siki ndayija ruko mvuye kurera abantu.
Salvatore wakunduki jeju wibazo vimi wano muri komini taba ya gizita vuga kurubuko wuko zivu ikivi
mwisanzwe witegereje ibyabaye biteye agahinda ntacyo umuntu yabivuga ko mugabo gusa tubona yuko umuntu yokurikiranira hafi yuko abo bantu bakurikiranwa no gutungane kugira ngo ejo ntibazo ejo ntibazoce basohoka bitegenza bavuga yuko inkozi zikibi kumbure zikora ibyaha hanyuma zikaca zirekugwa ibyo neza ko ari ibyo tuzogenda dukurikiranira hafi ejo kumbure kugira ngo ibyo ntibice bibandanye twamaze gutegura yuko ejo tuzoja kugirisha iyi nama kugira ngo duhumurize hanyuma tubwire yuko atabantu boza barihanira niyo umuntu yabafashwe mu cyaha mu ikosa kanaka kwiye kwitura ubutungane.
Ndayikengurukiye Shadraki w'imyaka 19 n'abayubaye Didier w'imyaka 16 aho bafungiwe mu gasho k'inyamirama muri komini Taba bariyemera ko aribo bakoze ico kibi bakavuga ko bicuza ubyo bakoze. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Ndashimiye na Fidel Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru. Hari n'iyindi nkuru yerekeye mu mpera zindwi heze nyene yerekeye umwana w'imyaka 13 yazibuwe imbugita na nyina wiwe bakavuga ko yoba yaramuhoye ukuzigiza ibiharage. Ibyaha nk'ivyo rero abana bakoregwa bitegwa n'iki mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu cuno munsi tugiye kwiheza ku gwego gw'ivyumviro canke umushahe w'umuntu ibituma umuntu akora icaha gitwoza umwana muto na cane cane mu gihe iyo gombye kuba ahubwo yo mukingiye ubuzima. Twatumiye psychologue médiatrice Nibaruta akabavura ibijanye n'inyifato kuri cabinet Nibaruta Bujumbura mu Burundi adufashe gutegera izo nyifato n'icokogwa mu kibano no mu gihugu muri rusangi mu gukingira umwana. Twakira umutumire wacu tutarinze kurandira mufasa ni Nibaruta médiatrice ndabaramukije kaze mu kiganiro. Murakoze cyane kongera kugaruka kugira mudufashe kubijanye n'inyifato. Turazi ko ari ikintu mumaze igihe kitari gito mukoreramwo umwuga mukoramwe umwanya utari muto mudufashe gutegera. Amabi amazi iminsi yandikwa avugwa muri za WhatsApp mu makuru murayumva muyabona mute kuri mwebwe iyo mwumvise inkuru nk'izo mwimvira mute?
Turayumva kubera kino kiriko kibera mu gihugu cawe cyane cyane umuntu yitwa bijyanye n'imyifato ivyo umuntu aravyumva kandi birateye akoba mu buryo bubiri ku magara y'abo bantu babikora cyane cyane n'inkurikizi bishobora kuzogira muri kazoza kuri abo bana nyene babikorewe kuko amahirwe menshi nuko abo nyene bakorewe ivyo nyene bashobora kuzokora ibisumba ivyo bakorewe.
None kuri mwebwe uho bari kubera kumbure amakuru asigaye yoroshe kuronka yuko aya makuru agenda araboneka canke ni ibintu bisanzwe biriho biriko biriyongerekana muri iyi minsi kuri mwebwe mwibaza ko biva kukiko twumva inkuru nk'izi zibabaje cyane uko kuntu abana bariko barahohoterwa si ibintu bisanzwe canke amakuru aroroshe kuronka muri iki gihe.
Benite biba byakoze ku mubiri bigaragara biroroshye kumenyekana kubera abantu bose barabibona. Ikiri n'imbere giteye ubwoba rwose n'ibikorerwa ku mishaha y'abana cyangwa ku mishaha y'abantu. Burya ibyo bintu baba ariko barakora bifite insiguro ahanini umuntu afatiye ku bijyanye n'ingene uwo muntu yabikoze umushaha w'ingene umeze. Hari akaruru abantu benshi batumva batabona mugabo burya mu mishaha y'abantu hari hava mara umuntu yofata nk'ibikomere bibisi bijanye n'ubuzima uwo muntu aba yarabayemo bijanye n'ibyo aba yarabonye bijanye n'ibyamushikiye we nyene ubwiwe agaheza gata abikorera abandi bigaheza bikabasindikaza.
Kuri ibyo bikomere nyine uwo wavuze turavye kuwo bayakoze ico caha biba byashitse kuri uhe rugero kugira ngo ivyumviro vyiwe bimutume ashika kuri urwo rugero rwo gukora icaha nk'ico gukata igikonjo c'umwana canke kumuzibura ku kintu c'icaha gitoyo bayakoze kuri uwo muntu aba yabikoze bigenda gute kugira ngo agere kuri iyo nivo kuri urwo rwego.
Burya iyo abantu benshi bariko baca mu bihe bigoye nk'ukubura abantu ugasanga ntibagandaye ku rugero rwiza ugasanga yarabaye yara wenyene yarabonye abantu bariko baragirwa nabi mu buryo abantu batakaza ubuzima nk'uko yitwa cyane n'ubutiri bihimba ibicanke biri yatanye ku umubabaro urenze urugero birashobora gutuma umuntu yisanga ariko akora bya bintu nyene mu bwenge bwiwe yabona ko ari ibintu bibi bidakorwa kenshi na kenshi bene abo bantu nubwo atabipima twabagiriye abo babikoze umwogenda canke mu kibano canke inshuti bokwinjira mu buzima bwabo bobona yuko hamwe bashobora kuba barabonye ivyo bintu biriko birakorerwa abandi bantu canke bo nyene ubwabo barashikiwe n'ibintu bibabaje birenze urugero ku buryo bihindura ingene babayeho n'urugezo rwo gukaza ishavu ry'umurengera ugasanga bakoze ibidakorwa cyane cyane ibyo gusibihimba abantu cyangwa kubasindikariza ubuzima cyangwa by'ukuri bakabaka ubuzima ni umubabaro rero mwinshi uba wayibitse nka kurya ifuku ikimbika nawe nyine ni kukimbika ugasanga habonetse akajya ko gushobora kugira nabi arabyagize agiriye nabi umuntu cyane cyane uwashobora umwana.
Ravuze ikintu gihambaye cerekeye kuba umuntu yarabonye ibyo bintu bikogwa canke kumbura akabona bifashe n'ibi nk'ibintu bisanzwe akaba yarabibitse mu bwenge ubwicanyi kumbure buba bwaraciye mu bihugu byacu bya Afrika n'ahandi ku isi biratuma abantu nk'uko babivuze bagira ibikomere none icyo gikomere umuntu yaba yagize cyo kubona ubwicanyi cyo kubona abandi bica abandi baca ibihimba by'abandi bivugwa gute bifata akanya kangana gute kugira ngo bivugwe kugira ngo kumbure abantu birinde yuko amabi nkaya akogwa abantu bavugwa gute
biroroshye nuko ku rwego rw'igihugu abantu kenshi na kenshi bo abarongozi cyane cyane butunganye icyo twita terapi sosiyali abantu baraciye mu bintu bitandukanye abantu barabaye uburyo butandukanye ndetse turetse n'intambara no ku rwego rw'umuntu umwe arashobora guca mu bihe bitoroshye nko kubura umuntu yashika ku mutima atanye guca mu bihe bitoroshye biroroshye kuvura mu gihe burya abantu benshi ntibazi yuko burya ijambo rishobora atanye kumviriza umuntu byonyine kumviriza umuntu bishobora kumuvura hari igihe usanga nk'umuntu yakiriye nk'umuntu nko kurakariro na twebwe ngaha ugasanga urakiriye umuntu muraganiriye ku bintu bimaze imyaka 40, 45 ukabona araturitse ararize cyangwa arasohoye umubabaro ku buryo abahora bamubona ntibabohora babona ko afite ikibazo cyangwa nawe nyine ntiyibaza ko byoshikaga agaturikisha akarira ku rugendo rungana nk'urwo rungana igihugu cyacu abize ibijyanye n'imyifato bagomba gukora ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo dukinge ubunya ibyo ni muri ko murabona ntibisanzwe mugabo ntibito ugereranije n'icyo ibyabaye mu gihugu ibyabaye mu miryango y'abantu ibyo babonye ibyo baciyemo icyo bishobora kuzana mu myaka 5, 10, 15, 20 sosiyete cyangwa igihugu cy'u Burundi ushobora gusanga kirimo abantu bafise ibibazo benshi kandi badafise n'ubushobozi bwo gukora neza bwo kurangura imigambi neza bwo kwiteza imbere bari novuga icyo bita danje kuko iyo umuntu yahahamutse yaciye mu bintu bimuhahamura umutima ugasanga yaciye mu bintu bikomeye cyane cyane iby'ubwicanyi cyane ibyo kugira ibibazo bitandukanye bitera ubwoba ku rwego rwo hejuru bishobora gutuma uwo muntu aba umuntu by'ukuri ashobora gukora ibintu bidakogwa cyane cyane imijyango cyane mu gihugu
na cyane cyane kubana bakiri bato cyane nkuko twabibonye kuko gukorera icyaha umuntu mungana umuntu yovuga ko bisanzwe gato ariko ku mwana muto cyane nkuko twabivuze umuntu yokingiye ugasanga ni kurundi rwego biranababaje biteye agahinda n'ino kino kiganiro
ni kuri ni bitereye ahantu ubwoba ko umuntu ya nk'abo bana bakinze ikonje cyangwa bagiriye bagomba kuca mu kigo kugufashwa nimba aho baherereye hari abizi bijyanye n'inyifato bagomba gufashwa kugira ngo ntibaze bakore ibisumba ibyo bakorewe
murakoze cyane rwose kino ni kiganiro k'ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika sino kwibariza ibibazo je nyene ariko reka nabo nyene tubahe akanya bakubaze twongere tuyage kino kiganiro duhere kuwitwa Beni wiriwe neza
yiriwe neza
murahura komeye
ego ndakomeye
kibazo cyanki cyumviyo
ego je ni nk'icyumviro noshikiriza yewe kubganje ndiko ndaraba ibyo bintu bekamarenda bakengurukirije ujya Amerika kubona mwashoboye gushyiraho kino kiganiro uyu munsi yari bikenewe cyane kubera ko ni ibintu biboneka ko umurundi wese afite umutima cyane cyane umuntu afite ibanga ryo kurera ategeza kwiyamiriza
mwakoze cyane
hanyuma rero no kera mvuga nti mu bisanzwe umwana abana bangana nk'uko bagiye murabatubwira imyaka bafite bafite imyaka mike cyane na abana gukora udukosa nka tujya ari ibintu novuga bisanzwe cyangwa bagwamo kubera hari ikintu cyabitumye ku mwana sonza akagenda gutora ikintu cya murundi umubyeyi arashobora kumuhanura cyangwa n'undi muntu guko umwana n'ugihugu suwumwa ariko guca bakumugiriye igihano nka kijya ni ibintu bimara amazi cyane rwose novuga rero nti na gatima barundi duhaye tubwira bikagoye kumenya icyo kava ko ku muntu w'umubyeyi ego kubigirira umuntu utabyaye mugabo kacye wumva hariho nabandi babigiriye abana babyaye ibyo byose birateye n'isoni cyane uvuga yuko umubyeyi agira ibintu nkabijya ataba akitwa umubyeyi ahubwo bakwiye kurondera indi dinamite ntabwo umenye yitwa umubyeyi ujya mwana hanyuma hagira ko mvuga nti ababijejwe boraba abo bantu bakora amabi nk'ayo iyo babafashe bakabahana bikwiye kuko mu Kirundi reka ndabivuga nk'uko babivuga arakunda kuvuga bati kudahana imbwa birorora imisega hamwe rero umuntu yoreka abantu nk'abo ntabahane bikwiye wamengana kubaha intege hanyuma ko mwadutumiriye n'umuntu agiye ibyo no kwita umupsikologe ngira ngo kumbura abantu nk'abo boheza iyo bavuye no mu gashi iyo bavuye mu bihano nimba ari ibihano byo gufungwa babahaye bakagenda bakabumviriza kuko nibaza yuko hataba habuze ntihaba habuze akantu katagenda neza ngira ngo babinonoseye batubwiye hanyuma kumbura bakabafasha mu bijyanye no mu mutwe no mu magara ku magara yabo kuko biboneka ku mengo niba bigenda neza murakoze
cyane Beni cyumvire cyiza tubandanye twakire n'uwitwa Moses mbere yuko duha kariyo psikologe ni baruta Moses uratwumva
niko ndabumva cyane mwiriwe
amahoro neza
nanjye ufatanye kwa mwongo Moise
ashimiye
reka nonge ndabanza abashimire muri umuntu mpaka nokanya kugira ishya nterere n'ikiganiro kandi madamu kitse no mutumire
arakumva
yego nayikitse inyungani zicanye n'icyo nterera ku kiganiro cy'uyu munsi uterekeye ihohoterwa ry'abana cyanye ry'ugwaruka se kuvuga mu Kirundi na cyane cyane nakunze kubona nk'amakuru y'abana bafashwe nk'umwana yafashwe igiharage arakubitwa ashyirwa mbere ukuboko ahambwe igice cy'umubiri ngo ni kubera bibyeye ibigori ni ukuri iyo ni ingendo kabisa umuntu mu gihugu cyacu hari igihe kuri gusezerera kuko ibihano nka punishment ngiyo irateye isoni no kumva ko kumva nk'umubyeyi yabyaye akarera akaba yafata ko umwana akamukubita akamuca amaboko biteye isoni cyane ahubwo mbere nk'umuntu nk'uyu haba hakwiye yabakwiye guhanwa kabisa nyine imazeyo ikene nacyo gari leta yari ikwiye gutegekanya itegeko rihana abantu bene abo bagahanwa bimwe byishinga amategeko kuko biteye isoni nk'igihe umwana ashobora kwiba ikigori agafatwa agahambwa amaboko cyangwa amabwa amaguru igice cy'umubiri biteye isoni cyane ikene nacyo igihe nacyo ndagomba gusaba ubaza bitwa kuki kugira ngo umuntu yari yibungenze afate nk'umwana akamwica akamukorora atatsa muhora umuntu n'ikitazi mukindabita ikitazi ukabimufata ukamwica kandi mu gihe wabikora wabona yuko byari bikwiriye ubwo nyine nyina w'uyu ukamufata nabo bantu bakorora inda bakabata mu nzu cyangwa mu buzima bwa siguru bari bakwiye guhanwa bimaze bagahanwa bagashyiraho itegeko muri leta bigenda abo bantu bikabahana bivuye inyuma. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Beni. Madame Nibaruta duhereye kuri yari Moiza, duhereye kuri Beni avuga kubijyanye no kuvura aba bavuye mu gasho babakoze ivyo vyaha. Ikintu ni ikintu gikomeye cyane 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 twebwe ino mu mahanga turabibona cyane yuko iyo umuntu ari mu gasho mbere yuko avayo babanza kumugirira uko kumuvura mbere yuko bamurekura kugira ngo barabe yuko abikwiye koko gusubira mu kibano. Hari cyo cyumvira cyo bagihari mu gihugu cyane no muri ako karere k'ibiyaga binini cyaho abafungwa barekurwa bamaze gusa n'abavuwe imishaha yabo bakabanza bakaganirwa cyo bari cyumvira nawe wo bufise kugira ngo kumbure mukorane na leta kugira ngo abantu bavuyeyo babanze kuvugwa ku rwego rw'ibyumviro byabo.
Oya nibaza ko nta bushakashatsi ndabigira ngo ndabe yuko aba mu busho hariyo abizi bijyanye n'inyifato ariko coba yari ikintu cyiza kubera kenshi na kenshi iyo umuntu adafashijwe abari umuntu ashobora kugira nabi imbere ye ashobora kugira nabi n'igihugu nicyo gituma bagomba kucyitwararika. Nta biharuro mfise byamaze gufashwa muri ubwo buryo nta makuru ndafise ko ariko by'ukuri nimba bitoba bihari byaba ari byiza cyane ko bihaba kugira ngo bikinge n'umutekano w'igihugu burya iyo umuntu atamerewe neza mu mutima ashobora gukora ibyo ari byo byose kandi ugasanga bironone wari we wese ari muri icyo gihugu.
Kuri Moise yavuze ikintu gihambaye cyane, yavuze kubatabana babo mu matoilete ibintu bizwi cyane byama bikogwa. Ahubwo nyene yatwibukije hari umukobwa yakoroye inda yibarutse umwana ni mu ntara ya Gitega, yavyaye kuri uno wa kabiri indwi nyene aca aramuniga umwana amuterera mu isashe amuta mu gahinga. Vyaramenyekanye hama abagenzi biwe ahani mu gisagara ca Gitega ndiko ndavuga vyaramenyekanye abagenzi biwe n'abakenyezi muri ako karere baranamwikubitira cane barakwa kumwica arokogwa n'igipolisi kiramutwara kugira ngo aje imbere y'ubutungane ariko n'umuntu yaratkoroye inda yarazwi neza yuko yarayifise hama aramutoma umwana bagenda kubimenya babonye aho ikiziga cako kayo yakari n'ibintu biba cyane arabaza ati biva kuki bigenda gute kugira ngo umwana atabwe muri mu kazo ka sugumwe na nyina wewe yamusamye yamuvyaye.
Mu bisanzwe tugaruka aho ku muntu ku gice cyiwe usanga yarabayeho ubuzima butoroshye novuga nko mu miryango ugasanga nk'umubyeyi umwe mu babyeyi arahohotera uwo umwe mu babyeyi arahohotera uwundi ugasanga nta gaciro umwana aho uwo mukobwa aho ubuzima nicyo kimwe n'abajya usanga badandaza imibiri yabo barahindura imibiri yabo bakayigira ibintu byo guha urenga nawe nicyo kimwe n'iyo mwiteme usanga agaciro k'ubuzima atakafise kubera yabaye mu bihe bitandukanye urumva ntituzi uwo mwigeme ntitwamusuzumye cyangwa ngo tumuganize cyangwa ngo tumuhe ibipimo tumenye ingene ubuntu bwiwe bumeze ibyo bita personalite ingene amerewe igituma yabigize mugabo muri rusange usanga ari abana by'ukuri bakuriye mu miryango idatekanye ugasanga ubuzima nta gaciro babuha.
Urakoze cyane. Reka duhe akanya na Louis Michel. Uraho neza Louis Michel?
Muraho cyane washuti we.
Ego turakomeye.
Mukomere amakuru cyo ngaho muri Amerika.
Twese turaho. Urakoze cyane. Akabeho gusa niko katurembeje muri iyi minsi.
Akabura?
Akabeho. Iver.
Ndo mbese cyakomeza?
Irakomeye cyane. Izuri nzara.
na kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa eske bila bintu biri mu gihugu hose cyangwa ni kazi imwe na zimwe ahantu hamwe na hamwe bira mutari mu gihugu hose agateka kumwana rwose kaba katubahirirwa ariko kaba mufite nakangaka aratubwiye ngo bari abantu bakora bira bintu ngo bashaka kuba bafite ibibazo biri psychologique eske birashoboka ko abo bantu bafite ibibazo ariko se mu Rwanda bapfite mu Burundi habaye ibintu bikomeye cyane kujya ushaka gukomeza ubwongo bw'abantu bakagira ibibazo biri psychologique ese niba bahari abo bantu bagaragara gute mbere kugira ngo bakumire umuntu ngo kubajyana muri gereza kumujyana muri gereza amaze kwica umuntu yamaze kumuhamba yamaze kumuca igikombe ese birashoboka kugira ngo abo bantu wa mugusikologi bagaragara hakiri kare bashakwe abo bantu bajye kugurwa ariko agende nta kintu yari yakora cyari yamugomboye cyangwa cyari yamwica murakoze cyane cyo cyane n'icyo ndicyo
urakoze cyane Louis Michel reka twakire
n'ubundi
ego urakoze reka twakire n'ubundi munyi wanyi yitwa Steve uraho neza Steve uratwumva Steve telefone ikira mugora gato reka duha kanya mediatrice niba duta psychologue mbere yuko Steve agaruka ku murongo Steve ndumva ndabwiye ko ukiri ku murongo Steve uratwumva
Ego ntitawa
amahoro neza
nakonzaho
duga kwijambo Steve
za ku ndanga cyo ko kandi mwina shaka kwanza kumenya icyumba muri kuno munsi
reka Steve sinzi numva utakurikiranye ikiganiro neza reka tubanze duha kanya umuganga hama urumva ikiganiro cy'uyu munsi tutarinze gutakanya kenshi kuko abanywanye ni benshi ku murongo psikologi ni baruta turi kumwe nawe ariko aradufasha gutegera ibijanye n'inyifato z'abantu cyane cyane iyo habaye amabi akorewe nk'abana arenze urugero tuko turavuga kubijanye n'amabi twari twumvise mu minsi yahera impamvu yavyo n'ingene vyovugwa ku bantu madame ni baruta kuri Louis Michel yavuze ati ibyo bari mu gihugu cyose kumbure ni ibintu bisanzwe biba nkuko wabivuze ahantu abantu baba barahahamutse haba ingwano haba ibibazo by'ubuzima ati umuntu yo mumenya gute yuko ari umuntu atameze neza yabaje ico kibazo
mu bisanzwe ibyo si nyifato cyangwa si ibintu byihari ku gihugu cy'u Burundi gusa bishobora kuba biba mu Burundi no mu Rwanda ugasanga biriyo muri Amerika ugasanga biriyo mu Bufaransa ugasanga biriyo si ibintu biraba igihugu cyacu naho abantu baciye mu bibazo bitandukanye bose ntibaca bagira ikibazo kijyanye n'imyaka canke ngo bagire izo nyifato zidahumuriza urumva rero kugira ngo ushobore kumumenya cyangwa kumubona ntushobora gufata umuntu ngo uce umujyana muri gereza nk'uko yareka arabivuga ahubwo bakwiye gutunganywa hakwiye gutunganywa ibyo bita therapie sociale abantu bakabafasha guserura ako kantu akababakiye ku mutima ibyo rero urumva si ibyo mu Burundi gusa n'ahandi hose hashobora kuba harabaye ibibazo cyangwa ariko hari ibibazo twama tubona no mu bihugu ivyo vyarutura bishika abantu bakagandagura abana babo cyangwa bakagandagura abakenyezi babo ivyo ni ibintu biva ku bintu bishobora kubaho mu gihugu cyangwa bishobora kuba ku muntu ku giti ciwe icyo umuntu yohanura ni icyo cyo kugira icyo bita therapie sociale cyangwa kuvura mu buryo rusange mu kivunga ababijeje cyangwa abarongozi cyangwa amashyirahamwe atandukanye arashobora gutunganya bene ubwo buryo bwo kuvura abantu muri iyo ntumbero yo gukinga iyo umuntu apfuye ubuzima ni katihabwa iyo umwana acitse ukuboko ni igihugu kiba gihonze kuko uwo mwana yofashije guteza imbere igihugu cyangwa guteza imbere n'umuryango wiwe
kuri icyo uvuze nyine psikologi wavuze therapie sociale kuvugwa ku bwinshi mu banyagihugu mu kibano uduha akarorero ka therapie sociale ukuntu yokogwa nko ku bategetsi n'abandi bajejwe intwaro baba bariko barabyumva bufasha abanyagihugu gute
cyane cyane no kureka no gutunganya ku buryo abantu bajya hamwe bakavuga ibyabatikiye hanyuma hakabara abahinga babinonosoye bakabagirira cyo bita ecoute thérapeutique ari ubuhinga bwo kumviriza ku buryo umuntu asohora akamubakiye hanyuma ikindi nacyo mbona cyatitutse mu gihugu cyacu ni ugutamba za ntambo z'ikirundi burya zijya zirafasha aho abantu batamba ku manza haba ku bugeni cyangwa ahandi ugasanga umuntu ariko arasokora ariko arasohora ibintu novuga ibyo bita amatension intrapsychique cyangwa ibintu nyine biri muri we mugabo usanga atazi ko afite n'uburyo bwinshi ubwo n'uburyo muri bimwe n'ibindi kandi abantu nyine bakabisokorora atagwanko rurimwo atakugira inzigo mugabo umuntu bagashyira imbere gusokorora umubabaro yagize byamushikiye kubisiguro kumufasha nyene kuremarema ibikomere afise indani hari uburyo ntosigurira ngaha bwose ngo nshobore kutetse ushobora gusanga bariko baratwumviriza atarabizi ibijyanye n'inyafata ugasanga sinshoboye kubibashikiriza neza uko nabwiriza kubibashikiriza ubwo n'uburyo mu bundi ibyo bita therapy de groupe ni ukuvuga kugira imigwi bakaganira hakaba harimwo mu mugwi umwe abizi ibijyanye n'inyifato bafise ingene babumviriza uwo bikenewe uko avugwa akavugwa kuko kenshi muri iyi myaka itandatu ndiko ndakora aka kazi hari abo nshobora mpora nakira urababura amatiro ugiye ukaraba kure ugasanga uwo muntu yarakemuye mu bibazo by'intambara izi ntambara usanga ziba mu bihugu byacu cyangwa ugasanga yarasikiwe n'ibintu kanaka by'ukuri biteye ubwoba ubyumvise cyangwa biremereye cyane
nk'uko bivuze ntibofashwa cyane muri kino kiganiro cyonyine ariko kumbure bariko barafashwa nk'abamuhaye ibyumviro by'ibyo bokora ku gutamba uko kumvirizwa bakaja hamwe ni ibintu bihambaye cyane nk'uko bivuze abantu kumbure kera bahora bidagadura bakatamba bakagira ukundi basubiye kubisubiramo kumbure ibyo bafasha tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika dufite Diomede ku murongo Diomede uraho neza
na mahoro neza je ni muraho ngaho
kuri ya yaseje ni ni Orian wihenze gato
ni Orian
wara kundaje ni cyane
Orian ni sono
ni satra
erega no kubera urabona ibyuma byiyo birahindura kuko nanjye urumva cyane kandi cyangwa kuyoba mu
amajwi yego amajwi sana yego duga ku ijambo Diomede
yego ni byiza nanjye kuramutsa ndamutsa nawe ariko arumviriza ibyo bya Amerika bose ego kubatse nde nagenda mwibarize mutumire ndamura mugiye mutumire aka mugiye mutumire
amahoro
ego nibyita kuduha umuco ngaho kuzijya Amerika dusanzwe bamwe bamwe tutarabona kuzijya Amerika abantu b'abakenyezi basanzwe barongoye nyine ibintu byerekeye byo kuvura abantu mu ntuze muri sida reka rero ndakwibaza ikibazo kimwe ego nyako ndakibariza ikibazo kimwe anaho wabubiri nyako wawa mbe wewe urabona turabye hari abantu benshi barwaye indwara zitandukanye basanga agwaye indwara zidakira nk'iyi ndwara ya sida kuko yandikiza abantu benshi hari abantu usanga bakora ibintu by'ubusambanyi ugasanga bariko barakora ubusambanyi none nk'abo bantu mwokora iki kugira murabe uko nyine mubatuza cyangwa mubaharire mu hari ibivomo kuko turabye kenshi hari abantu bamwe banduza abantu baragwaye none nk'abo banduza mubaha impanuro irihe mubahanura gute kugira iyo ngeso mbi kugira bajya bayihebe icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo mwebwe ku bwanyu warumvise ko umuti wa sida ngo wo buhari none mwebwe ku bwanyu muba mufite imiti irenze kuvura sida
Diomede psikologi niba ruta araba cyane cyane ku bijyanye n'inyifato abura cyane cyane ku bijyanye n'inyifato reka yishyure icyo kibazo cyawe cyerekeye kumbure abo bantu
niba cyerekeye kimwe cya gatatu nagenda mwibarize ego turabye nyakubahwa inyifato hari inyifato Burundi abantu b'abakobwa bato batugwaruka usanga n'abahungu bugwaruka ugasanga bifata inyifato mbi mwebwe ugwaruka mu
muri kurabumbiriza mwebe moruha ndanuye yihugira nifato mbi ireke gutera ino mu Burundi bwaje canke ubindi bihugu byose twumva hari gwaruka imwe imwe zifata neza kwerea ingeso mbi.
Urakoze cyane Diomede. Reka tubandanye. Tubandanye twakire na Federico. Wiriwe neza Federico?
Wiriwe neza Oriane.
Urahura komeye.
Yego ndahandakomeye.
Ni byiza. Mbe utuhamagaye uri he?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Neza mu Kabondo.
Ni byiza cyane duga ku ijambo.
Yego nage nagomba kubanza kwiyamiriza ya nyifato yo kugirira nabi bajya bibondo. Kukubera twese ngaha muri kino gihugu cyacu. Abana nabo kubaha umwana naho yo kwibinjya mu nkono atari uramureka abana nabo kubaha nabo gusonera hanyuma ikindi uwo nagomba gushimira cyane uwo mutumire ku nyinshi nziza ari karatanga nongera ndamubaza siko turaraba rimwe hariho amashyirahamwe yitwa ngaha muri kino gihugu cyacu yitwa yuko haranira ngo agateka k'abana ugawe amashyirahamwe uri kuraraba nka Dieu sanzwe ndongo ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu iri kurara abatugize tutacyagenda tubabwira ati inge dukorane muduhere impanuro aba bakobwa urabona aba bakobwa benshi bakora akazi k'ubuyaya ikamere rimwe n'imwe n'abahungu n'abantu baje muri aka kazi mu ntambara yateye umwaka w'1993 benshi turangara abandi twishyirwa ababyeyi abandi duhura n'ibibazo bitandukanye rero turiko turagerageza kwegera aya mashyirahamwe yandi tukababwira ati nimuduhe inyigisho kubera abakobwa benshi batwara inda z'indaro atipfuza badufashe kugira babubake mu mitwe kugire dushobore natwe kugira iterambere badushimoza kujya kw'intuze nta no kubuha abana twakira rimwe rimwe babikatubabaza mugabo rimwe rimwe bariko baragenda gusaba amafaranga bajya bazungu bagenda bavuga yuko bariko bafasha abantu bibi ariko ntabyo bakora ibyo bintu n'ukuri muri azo shaka muri abanyamakuru banyu bari batohoreze nuko biri nuko bimeze mugabo rero mutumire nka mushimira cyane aragerageza rimwe rimwe hari n'abakozi benshi bo mu nzu y'ama yafashije arabona yuko abantu ari abantu hanyuma akandi nako nashaka kumubaza nagomba kumaza hariho abaganga bamwe barenga amantuze ni mu bijyanye n'ibyo by'imyifato hariho abaganga bamwe iyo bagiye kubitura umurwayi bareka kukwakira nk'akarorero nkagiyewe muri iyo minsi iheze naragiye kwa muganga shyikira umuganga saa tatu hari ngo zari nagiye mu rugendo rw'akazi hagera saa cyenda karanyakira ryari iryinyo hari ngozi kuri hopitali ngozi hanyuma hageze saa cyenda ngo nutahe ngo uzogarukeje kandi nari ndwaye cyane icyo gihe mugo nuko nari mfite udufaranga dukeye cyane aja kuri pipe aho mba ndiko mvugira nka wa munyagihugu muto muto atadufaranga two kwifasha abafite nk'umuganga aba afite imyifato nk'iyo urumva nk'abo bantu yuko umengo baba abantu baba baratuye mutwe agasanga uri kubatsindanya ku bantu nta muri kuraraba neza hariho n'abantu bapfa yitabira imana kwa muganga yashyikiriye umuganga ugasanga ntamwitaho ntayibona mubwo ibyo bikaze mu bitaro bya leta muri prive ibyo ntabihari nukuri azaragerageza gufasha kubaka imitwe y'abantu hanyuma namwe turabashimiye cyane kwa ngo kwigura mwagize mukadutumira abantu bo ku mpande zitandukanye bishyira ibibazo neza nk'abo uyu murakoze cyane imana ibaheza
Frederico turagushimiye cyane rwose nawe ku ntererano yawe n'ibibazo
yego
kaduha akaryo rero psikologi nibaruta ku kibazo cya Diomede yavuze ahanini ku bijyanye nk'abantu baba baranduye umugera wa sida bakawanduza abandi nabyo nyine birajyanye n'inyifato bigenda gute n'izihe mpamvu Federico agarutse ku bibazo bibiri kimwe cerekeye abajejwe abitwa ko bajejwe gateka kazina muntu batari ko barakora nk'uko bamwe nk'ishyirahamwe giwe bipfuza ko bokoze mu kumviriza ibibazo by'abanyagihugu ngo babafashe ariko bakaba bitwa ko bafasha mu bijyanye n'agateka ka muntu aravuze kandi no ku bijyanye n'inyifato z'abaganga abantu benshi baridogera inyifato z'abaganga z'ukuntu bafata abanyagihugu nk'uko kuntu yagiye aramara ayo masaha arindiriye umuganga kumbure ntibamubwira impamvu atatu adashobora kuvugwa bakamubwira ati garuka ejo n'inyifato zitandukanye dukunze kumva abantu bidogera inzego zimwe mu baganga nabo nyene barabidogera ubuhanura iki ubivuga ku iki
Diomede yavuze ikintu gishobora kuba gihari kandi kerekana uwo muntu abigira ko by'ukuri aba ari umuntu akora ikibi ibyo nabyo urumva bivana n'ibihe abarimwo bikavana n'ubuntu bwiwe urumva aho sinobisigura cyane rwose nicyo kimwe nabo bagirira nabi cyangwa basinzi n'uburyo bwo kwica mugabo butandukanye n'ubwo n'ubusanzwe bumenyerewe cyane urumva bivana n'ubwo buzima bw'umuntu n'ubuntu bwiwe icyo twita personalite cyane umubabaro wenze urugero avuga ati ibi bintu sinobibamo jenyine reka n'uwundi muntu abibemo dusangire uwo mubabaro ni ikintu nyine kidasanzwe kuri uyu nawe uwo muntu ahishije gushikiza icyumviro kijyanye n'amashyirahamwe adafashe uko bikwiye aho urumva kubera atayandi mashyirahamwe nayo nyine ngo ayo mashyirahamwe ngo ayisigure cyangwa avuge urumva ururimi rw'umwe rukamwera nibaza yuko bakora ibyo bashoboye gukora ibyo nabyo batarashobora gukora nibaza ko bahishije bakumva impanuro zabo bijyanye n'abaganga rero n'izibijyanye n'inyifato ibyo byamushikiye birababaje n'ibyo mugabo ntawuzi kuri urwo ruhande rw'uwo muganga nawe nyine ibyo yari karacyamushora gusanga yarafatiriwe bikomeye cyangwa ugasanga byagoranye nyine babaye bakenya abaganga cyangwa ugasanga
nk'abaciriyemo kuri icyo kijyanye n'abaganga hariho abakenyezi benshi dutange nk'akarorero mu mavuriro cyangwa mu bitaro abakenyezi benshi bidogera iyo bagiye kwibaruka yuko batukwa bafatwa nabi n'abaganga ni ikintu kivugwa cyane dukunze kumva yuko ugiye kwibaruka kumbure baba biteze yuko bafatwa neza bakavugishwa neza ariko ugasanga ariko baratukwa ugasanga umenga nti bariko barihangana nigwa ni ikintu kumbure abanyagihugu ni uburyo bakunze kubivuga cyane yuko abaganga bafata nabi byo babiva kuki uko kuntu abanyagihugu bumva umengo hariho kudafatwa n'agaciro bumva bafise mu baganga bategezwa ko ari bo bobahaye ako gaciro
ubusanzwe umuntu agwaye cyangwa umuntu yibungenza agiye kwibaruka yari umuntu agomba gufatwa neza kuko uko gufatwa uko nyine birashobora kugira ingaruka mbi ku mwana azo kwibaruka cyane cyane n'uwo mubyeyi atamerewe neza ataba umubyeyi adafise akanovera mu migenderano yazogirana n'umwana kenshi na kenshi rero abaganga burya bakira abantu benshi cyane cyane muri ibi bihugu byacu usanga hari abaganga bakize nk'ari ubugene bw'abaganga ugasanga umuganga ararengerwa iyo arengewe rero biragira ingaruka ku magara yiwe ubushakashatsi bwerekana ko abantu bakarigwa n'indwara ya depression cyangwa no guhungabana nyine mu mushaha kenshi na kenshi abaganga abavuzi cyangwa abavura baza ku rugero rwa mbere ugereranije n'abandi bakozi ba leta cyangwa bakorera mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu yamara iko yumviriza abantu bariko baraniha yamara ikabona abantu bamerewe nabi yamara ikabona abantu baseserisi ariko arabavura nawe nyine abafise muhira ibyo ashobora kuba ari karacamo cyangwa ugasanga yarengewe yarushe rero ibyo bitanya opozisiyo birakara gukata ishavu umuntu akagira ishavu ry'umurengera ugasanga ntayigeze ngo arabe uwo ari karakarira nawe nyine ko yari amukeneye ko ubugwa neza no gufashwa ugereranije n'iryo shavu ari karamushyirako niyo siguro nobiha kurengerwa n'abagwayi cyane 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 kuba ariko araca mu bihe bitoroshye mu buzima bwiwe bw'umuryango cyangwa ugasanga ariko n'uwo nyine umurwayi ugasanga aje atamerewe neza bigaca bituma n'uwa muganga atamwakira neza
urakoze cyane rwose kuri iyo nyishu utanze twibutse abanyonyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri Isanga cyerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu abariko baratwumva bariko baragerageza guhamagara ku mirongo ya telefone iriko iratugora gato ntiriko iracamo cyane cyane ku bafise amanimero atangurwa na 69 na 68 na 61 mu Burundi ikumbure yashobora kuba hari ikibazo n'ishyirahamwe ry'iyo telefone ariko buri gihe duhamagaye ndabwiwe ku murongo mu buhinga bw'ibyuma yuko buri gihe bahamagaye izo nimero ntiziriko ziracamo muradutunga abafise izindi mubandanye muhamagara canke abazifise izo mvuze mukoresha izindi Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye ku murongo abashoboye gucamwo hariho Elia uraho neza amahoro neza
Nakwaye mbiriwe.
Mbiriwe neza ari.
Eh ndaramukije nuwo honye gutumire wa munyacubahi.
Mhm.
Maro.
Ekome ama. Icyo nakagaku kupuka uno munsi. Nacha hakubaza abacya ba mama. Baba bari hakati mu gihugu niyo dufate afashwe nyene nk'imbanyi ari nk'imyitoro kuko myitoro biraheza bikaborohera kuhashikana narya hamwe hamwe ushobora gusanga hatagiramo barabahatura hose
ikibazo kishawe subiramo gato Jonas numva ntagitegereye neza ubajije niba Elia
eh na sini cyase kumubaza uwa mutumire afya nyimbo ko hakati mu misozi hamwe mu gicugu nka saa niyo bishyize umuntu agafasha imbanyi nyine hajyanye mu ijoro nuko biborohera gushyikana na ryamwe hamwe ushobora gusanga batagira nk'amabaraba
ariko muganga umupsikologe dufise aja avura ibijyanye n'inyifato eri nibaza ko ushobora kuba mutabyumvise neza ntaza kuvura abakenyezi bariko baribaruka afasha abafise ibibazo canke ingorane kubijanye n'inyifato
yabaza uko hoca haza rero kicya kibazo cy'abajya abana bahari anye ibubanza sinzi uko no mubaza kakihitura
mu majambo make nabo nyine twabavuze ko
bajya abana nk'umuntu yaba yarabikoze baba baramukurikiranye mbega ikihano ku muntu akozwe akoze nk'abigahanye abahinzi na gute mbega aho barashobora kumupima bakaraba yuko yoba akomeye kuko nta muntu ashobora gukora nk'abigahanye twibaza yuko yoba akomeye reka umuntu arashobora kugenda mugabo adakomeye murakoze
cyane Elia reka twakire na Eric uraho neza urakoze kwihangana ndazi ko wari uri ku murongo haciye iminota itari mike wiriwe neza
ego nakuri na ndabashimiye nanje ama jere ko ndavuga ibintu twaje mise tubona aho abana bacika ibikonjo abandi bagashumitwa n'abavyeyi yo niko nibaza ko byaba bya bifite uhaniro n'ibintu tumaze mu minsi aho usanga umwana ashaka ikipira kwibarabara aho usanga abana ariko baca imanza uyu bakamukubita uyundi bakamwica ugasanga ndetse abantu bakuze ntibagifite icyo bahanura kandi ko biva n'ukuntu ngira ngo turazi imaze iminsi iba mu gihugu cacu ubumenyi ikiremwa muntu ni agaciro gakwiye gifise ngira ngo rero bigaca bituma abantu batacihanganiranira mwese akora icyo ashatse ubu twa turaba iyo nkuru yabaye barahetse ukwezi abana baciye ibikonjo muri iyi minsi byase babica abandi numva nkuko umenga n'ibyashikiye aba mbere ntaco byababariye rero nagira mbaze umuhinga yabinonosoye icyo baba bategekanya nyamba ari nko gutegura inyigisho boha abantu nyamba gutegura inyigisho boha abajene kugira barabe neza na neza ko ibintu byogabanuka canke yinze ko botegura nka terapi botanga kuri abo bantu sinzi bagasibira imigwi y'abantu bokwigisha canke bokushishikara gusumba iyindi murakoze
cyane Madame Nibaruta ku bibazo vya Elia na Eric mu majambo make hama nyuma yaho y'inyishu yawe turaza kuraba ico leta yitaye ukuntu leta yitayeho kiriya kibazo c'abana bibubanza kuko ndumva ko abatari bakivyara byarababaje cyane kumva abo bana baraciwe ibikonjo turaca tugaruka murakoze cyane
yariko aravuga yuko uwo Elia wewe nibaza ko yabajije ibazo kitajyanye no na ngira ngo tumutumire umuganga aheza muhaje uwo nawe ahagije kuvuga afite abajije yuko hari inyigisho twaba dutegekanya turazitegekanya gose mu makori y'abarundi n'abarundi kazi niyo yatumye twiga twatunganije rero ku rubuga ngurukana bumenyi inyigisho zitandukanye twishyura ku bibazo uwo ari we wese ashobora kutubaza ari umufite ikimubakiye naho kitaba kijyanye n'icyo turabyishyura ama abashoboye kwakura arakura tugaheze tukabafasha ari umufite ibibazo bitandukanye arashobora kuja kuri paje ya kabine paje Facebook yandika kabine ya psikologe Nibaruta acha ayikunda ibyo akagira icyo bita like hanyuma amakuru yose cyangwa ibintu byose akeneye kubaza ashaka kubibaza umwanya wari wose.
Urakoze cyane madame Nibaruta. Reka nk'uko nabibabwiye dushiremo inkuru mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yadushikirije kukuntu leta yitayeho icaha cakozwe kuri bari abana baciwe bikonje. Tutega amatwi Fidel Antoine.
Nurubanza rwaburanishijwe mu maso y'umushikiranganje w'ubutungane n'abandi bategetsi bakomeye bo mu butungane mu gihugu cy'u Burundi bitari bimenyerewe mu manza zicibwa mu Burundi. Urubanza rutangura umushikiriza manza yagirije Ndayikengurukiye Shadrake w'imyaka 19 gutema ibikonjo yabigambiriye abana babiri Bizimana Richard w'imyaka 5 na Ndayikengurukiye Aline w'imyaka 9. Nica abagirizwa biyemereye imbere ya Sentare bavuga ko babikoze uko bari bamaze iminsi bibwa ibigori mu murima wabo. Urubanza rwaciye ruja kuburanishwa mu mwiherero ku ruhande rwa Bayubahe Didier. Sentare ivuze ko akiri muto atarakwiza imyaka 18 inayo icese yugururiwe bose yacikomeza ku ruhande rwa Ndayikengurukiye Shadrack aho yemereye ko yabikoze kubera ishavu rivuye ku buryo bibwa mu mirima. Niko gusaba Sentare gucinwa n'ingufu. Inyuma y'iminota 40 Sentare ivuye mu mwiherero yiga imburano z'impande zose yagarutse gusoma ubwo yaciye Ndayikengurukiye Shadrack yaciriwe umunyora w'imaga w'imyaka 20 ihadabu yumba 300 n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 4 ku miryango y'abana baciwe ibikonjo. Bayubahe Didier yaciriwe umunyora w'imyaka 4 yadawe igihumbi 300 n'indishyi y'akabaro y'imiliyoni 4 ku miryango y'abana baciwe ibikonjo. Inyuma y'urubanza Laurentine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi yavuze icyatumye aza gukurikirana urwo rubanza.
Icyatumye rero urubanza guno musi tuhitaho gusumba izindi nuko n'urubanza rudasanzwe rufatiye ku bintu byabaye bikaba ku bana bakiri batoyi cyane. Mwabonye yuko ari abana babiri batoyi batarakwiza n'imyaka 12 baciwe ibikonjo babicibwa n'abandi novuga ko si abana kuko muri bo harimo ufite imyaka 19 undi afite imyaka ishika 16. Utwo twana turabye urabona yuko ko biri kose nta kintu cyo kuvuga ko bagomba kugirira nabi abo bantu cyarimo.
Mbega yarubonye gute?
Kenshi abantu bamenyereye yuko iyo umuntu yakoze icyaha agacirwa gufungwa arafungwa ugasanga ibijyanye n'indishyi biciye biherereyo ugasanga hari n'abantu bavuga ati nzokwica cyangwa nicare mu munyororo hariya. Ubu rero twagomba kubereka yuko tubisezereye. Turashimiye Sentare cyane ku ngingo yafashe ko yavuze iti aba bantu barahanijwe umunyororo umwe w'imyaka 20 uwundi nawe w'imyaka 4 ati kandi indishyi y'akababaro ni miliyoni zingahe ati kandi izo miliyoni tubahe amezi 6 zo bazirishye bakaba atarajiriha tuzogenda dufate itongo cyangwa icyo aricyo cyose batunze kigurishwe kugira ngo uyakorewe icyaha ashobore kuronka indishyi y'akababaro.
Umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi avuga ko ugwaciwe kubijyanye n'indishyi y'akababaro rugiye kuba karoreye ku manza zose.
Ubu rero abantu bose bamenye yuko indishyi y'akababaro Sentare iriciye rizofatira haba ku mafaranga ushoboye kuyatanga ayatange. Udashoboye gutanga amafaranga nawe azogenda bakati igipande cy'itongo bagurishe kugira ngo uyo yakorewe icyaha ashobore kuronka indishyi y'akababaro. Rero bajya ababyeyi mu byashyitse mu bihano byatanzwe nabo nyine barimo kuko nibo bazoriharya amafaranga kuko nk'urya mwana atarakwiza imyaka 18 nibo bazoriha kandi no kuri urya nyine akwiza imyaka 18 umugabane wiwe uri mu itongo kwase uzova hajya nyine ku itongo kwase. Rero ababyeyi bagarukira indero y'abana bamenye yuko nejo nejo bundi umwana utamukurikiranye ibyo ariko arakora ejo akoze icyaha niwe nawe urimwo bazocishura.
Umushingwa wa manzi Rambo na Diedo aburanira abana batemwe yagize icyo avuga ku rubanza rwaciwe na Sentare nkuru yegukira intara ya Gitega.
Twakengurutse cyane kuntu urubanza rwagenze kuntu abacamanza babyifashemo gihano bakiriye bajya abagizi ba nabi twagikengurutse ariko ku ruhande rwo gusaba indishyi y'akababaro ntitwayikengurutse kuko twa twasabye amahera ashika nk'imiliyoni 60 ariko bagasabagira miliyoni 4 zere nizo tutashoboye gukenguruka ko kubera ibyo baciye ibikonje abana igihano twakengurutse mugabo indishyi y'akababaro niyo tutakengurutse.
Nani muzava mungura
ku byerekeye indishyi turashaka kunguruza mugabo ku byerekeye igihano twakengurutse.
Abagirizwa bategetswe na Sentare kuri indishyi y'akababaro mu kiringo kitarenga amezi 6 mu gihe icyo kiringo corenga batarariha. Sentare yamenyeshe ko izo cigurisha umugabane w'itongo abo bagirizwa bogabanye amahera avuyemwo aje kuri iyo ndishyi. Gitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ndashimiye mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana gukurikirana iyo nkuru hafi yakoze. Rero twari turi kumwe na psychologue Nibaruta mediatrice ariko aradufasha kubijanye n'inyifato ikibazo c'inyifato y'abantu abifuza kumurondera ku murongo wa telefone ashobora bashobora kumuronka kuri 79 15 15. Ndasubiramwo 79 15 15. Cari kiganiro rero cerekeye amagara y'abantu. Ndabashimiye mwese mwacitavye na mediatrice Nibaruta cane cane mutumire wacu n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuma Kalalali Masi. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese, umunsi mwiza.
Muteza matukuri ya dijwi rya Amerika ivugira Washington DC.